amakuru hatugezeho mu kanya kashize nuko imodoka zitwara abantu n'ibintu zambuka mu mpaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi zabujijwe kwinjira cyangwa se gusohoka n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu uri Bujumbura Prime Ndikumagenge. Prime, niba unyumva umaze hari kiri kindi wari wamenya kuri ino nkuru?
Ego Jacques, ibyo nibyo amakuru yatanguye kumenyekana inyuma y'umutaga. Abantu barasanzwe bafata izo nzira bavuga yuko izagiye mbere ya saa yine ngo zashoboye kujabuka no kuvuga zivuye mu Burundi zijabuka mu Rwanda, ariko ngo inyuma ya saa sita hasohoka ingingo yuko atazisohoka ziba mu Burundi ngo zishike hakurya mu Rwanda cyangwa zive mu Rwanda zinjira mu Burundi. Abantu ngo bashyitse ku mupaka bavamwo bakajabuka, hanyuma izibandanya bakazifatira hakurya y'umupaka. Noneho navuganye mu kanya rero n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yaremeza yuko ivyo ari byo, ngo no gushyira mu ngiro ingingo leta yafashe ku ndwi iheze yuko atavyo kurya byose ura kujabuka mu bindi bihugu, kuko ngo no gukinga amapfa mu Burundi mu gihengu ruzuba rushobora kwaka umwanya muremure. Ariko nanone uwo muvugizi yambwiye yuko ngo harimo n'imboza z'umutekano, kuko ngo abaza guhungabanya u Burundi baturuka mu Rwanda bashobora kuba baza muri bene izo modoka zirya zibiti z'amajanse nka za Volcano, Yahoo Car n'izindi nk'izo.
None abanyagihugu basanzwe barabuzwa kujabuka cyangwa kwambuka?
Uko uwo muvugizi yambwiye ati imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntiyugaye, abantu ngo baragenda bavuye mu Burundi bagashika ku mupaka bakavamwo bakajabuka bakabakontorora, hanyuma iba izi modoka zibananye mu Rwanda akazifatira hakurya bikariko binagenda kuvuye mu Rwanda agacajabuka n'amaguru agashika ku ruhande rw'u Burundi agafatiraho ibandanya mu Burundi. Ngo kandi abagiye batwara imodoka zabo ku giti cyabo ngo ntibababuza kuzijabukana.